Il est né sous l'Amérique. Bandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo
nanjye Timo Harris Ishimwe mbahaye ikaza muri amakuru. Ishaka FDU rirabeshyuza ibyo komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNG irega Marcel Sabatware umwe mu bayobozi b'iryo shaka.
Ibyo bamurega Kigali kuko yaragerageje kugira ngo misige icyaha binyujije mu nama za gacaca, ariko rero byarabananiye kuko ari mu itariki ya 17 y'ukwa 9 mu 2009 ibyirego byose bavuze ko nta gaciro bifite.
Uwo ni Justin Bahunga umuyobozi w'ishaka FDU inkingi.
Abarongo y'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi basaba umugwi w'igihugu jeje w'amatora kudasaba amananiza abifuza kuzokwitoza mu matora yimirije.
Cyo mu gitero cyagabwe n'intago n'ubwo z'abisilamu muri Burkina Faso nyuma y'ikindi gitero cyari cyahitanye abasivili 32.
Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yiyemeje gutsindikiza igitego n'umugira wa corona.
Ubuyobozi bw'igihugu cya Afurika y'Epfo bwavuze ko nubwo nta muntu uragaragaraho virusi ya corona biteguye gukora ibishoboka byose ngo iyo virusi ntizarenga imipaka y'igihugu ngo yinjire.
Aya makuru hamwe n'andi tubafitiye turagaruka mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Duhere kuyereka Burundi habarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu basaba umugwi w'igihugu jeje w'amatora kudasaba amananiza abifuza kuzokwitoza amatora yimirije mu nama y'uno musi kwa kabiri yahuje abayobozi b'umugwi w'amatora n'abanyamigambwe basavye uburongoye uwo mugwi gufata rumwe mu mpapuro gufata rumwe mu mpapuro zisabwa ngo rupapuro abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi saba ko ugo kugwa ku rutonde kuzisabwa abifuza kwitoza mu baje nama w'amakomine no kwemeza ko uwitoza adakurikiranwa n'ubutungane. Abarongoye imigambwe yitavyo nama yo mu Gwiseni basaba abagize uwo mugwi guhimiriza abarongoye intara n'amakomine kugira baze borohereze abanyamigambwe ata mwana n'ikinono mu myiyamamazo ibizofasha gutegura amatora atekanye kugira ibizo yavamwo bizavyemegwe na bose nkuko abo banye politike barangiza babivuga. Ibindi kuri iyi nkuru muzobikurikirana amakuru yacu yeje mu gitondo.
Ubuyobozi bw'igihugu cya Afurika y'Epfo kuri wa kabiri bwavuze ko bwiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo bakumire virusi ya corona mu nkombe za Afurika. Ubuyobozi buravuga ko kugeza ubu nta muntu n'umwe uragaragara iyo virusi yatangiriye mu gihugu cy'Ubushinwa imaze kwica abantu bagera ku 106. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandura cyatangaje ko ubuyobozi bwafashe ingamba zikomeye ku kibuga cy'indege cya Johannesburg kinyuraho abantu benshi kurusha ibindi bibuga byo muri Afurika. Mu minsi yashize ikibuga cy'indege cyashyizeho uburyo bwo gupima abantu umuriro n'izindi ndwara z'ibyorezo nka Ebola na Zika. Iki kigo cyavuze ko hari uburyo bwerekana byihuse umuntu waba afite ibimenyetso by'ivirusi byagaragara ku mipaka y'igihugu. Ushinzwe ubukungu muri imwe mu mabanki ya Afurika y'Epfo yavuze ko nubwo nta muntu urarwara iki cyorezo ariko ubukungu bw'igihugu bumaze kugwa bitewe n'uko ubuhahirane hagati ya Afurika y'Epfo n'Ubushinwa bwagabanutse. Impuguke mu bukungu ivuga ko virusi ya corona izatuma amasoko y'imari ahungabana ku mugabane wa Afurika.
Tukivuga kuri iyo virusi ya corona, Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yatangaje ko igihugu ciwe kizosinda urugamba rwo kugwanya ico kiza cadutse mu gihugu ciwe. Ico kiza kimaze guhitana abantu 106 abandi 2000 barandura umugera utera iyo ndwara mu Bushinwa no mu bice bitandukanye vyo ku isi. Ivyo Perezida Xi yabitangaje no musi kwa kabiri mu nama yagiranye no ku mugwa mukuru Beijing n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS Dr. Tedros Ghebreyesus. Perezida Xi yasubiwemo abwira Ghebreyesus ko badashobora kureka ico kiza ngo cihishe. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu gihugu c'Ubushinwa atangaje mu gitondo cyo numunsi wa kabiri kwa abandi bantu 25 bahitanywe n'ikiza cha corona no munsi wa kabiri harimo umuntu wambira avuga ko yahitanywe n'ico kiza ku mugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing igitegeri cy'abamaze kwandura umugera wa corona bamaze kwemerwa mu Bushinwa barenga 4,405 bategetse ku Bushinwa bategetse kubuza abantu gusohoka no kwinjira mu gisagara cya Wuhan aho umugera wa corona wibonekeje ubwa mbere. Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu bihugu bitari bike biriko vyiyumvira gukura abanyagihugu bavyo mu gisagara cya Wuhan. France, Burusiya n'ibindi bihugu navyo nyene vyaratangaje imigambi yo gukura abanyagihugu bavyo mu gisagara cya Wuhan.
Ubuyobozi bw'icyo gihugu bwatangaje ko abantu bagera kuri 30 biciwe mu gitero gikekwa ko cyagabwe n'umutwe w'intagondwa z'abisilamu. Igitero cyo ku gatatu cyagabwe mu gace k'amajyaruguru y'igihugu ahitwa Serijadi cyabaye inyuma y'ikindi cyari cyagabwe mu tundi duce tubiri tw'igihugu gihitana abasivili 32. Iki gihugu gikenye cyakomeje kuyogozwa n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro iturutse mu bihugu by'ibituranye nka Mali, Nigeri kuva mu mwaka wa 2015 ibitero byahitanye ibihumbi byinshi by'abantu abarenga 1,500 bakurwa mu byabo nubwo umubare munini w'ingabo z'Ufaransa, Amerika hamwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe amahoro zabaga zihari zirebera.
Naho muri Cote d'Ivoire giye umusoro yahoze ayoboye abagwanya ubutegetsi muri icyo gihugu yatangaje no musiko wa kabiri ko atazova mu matora y'umukuru w'igihugu aterekekanijwe kuzoba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka wa 2022. Ivyo naho hari mutahe wo kumuhagarika wasohowe. Soro avuga ko azoguma ari umukandida mu matora yo mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka. Avuga ko bariko bagerageza kumubuza gutahuka mu gihugu ciwe c'amavuko batazo mubuza kuba umukandida. Ivyo yabitangarije itororokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters no musiko wa kabiri. Umushikiriza manza mukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire yasohoye umutahe wo guhagarika Guillaume Soro ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 biri mu mugambi w'itohoza ku vyo yagirizwa ko yagerageje kudeta yamarara hakana ko ari icaha na kimwe yakoze. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC ku yindi nkuru yerekeye Afrika, Patrice Mosepe umugwiza atunga akomeye cyane mu gihugu cya Afrika y'Epfo yasavye imbabazi kuba yabwiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ko Afrika imukunda. Yamubwiye mu ikoraniro ryerekeye ubutunzi ku isi ryabereye mu gisagara cya Davos mu gihugu cy'Ubuswisse mu ndwi irangiye. Amasano ya video yerekanye Motsepe avuga ko Perezida Trump akunda Afrika. Amasanamu yakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo yabwiye Trump bikaba byarashavuje abantu babibona ukundi baramwifatiye mu gahanga kuba yashatse kuvugira abanyafrika bose atabifitiye uburenganzira. Muri aya masanamu ya video Motsepe ashobora kumvikana abwira Perezida Trump igihe abari mu ikoraniro ku butunzi ku isi mu gisagara cya Davos bari kubarafungura ko Afrika ikunda Amerika kandi ikunda Trump. Ngo ni ikintu gikomeye cyane. Abandanya avuga ko bifuriza Amerika na Trump umugisha n'iterambere, avuze ko umugisha n'iterambere vya Amerika ari ukuvuga umugisha n'iterambere mu bindi bice byo ku isi. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi d'Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu@ radio yacu voa@.com.
Ishaka FDU rirabeshyuza ibyo komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG irega Marcel Sabatware umwe mu bayobozi b'iryo shaka. CNRG yasabye ko yafatwa akorezwa mu Rwanda ahakekwaho kuba yaragize uruhare mu genocide yo muri 1994. Umuburanira Maître Jean Flamme avuga ko ari ibirego by'ibihimbano. Inkuru irambuye na Vinicius Nshimimana.
Ubuyobozi bw'ishyaka FDU inkingi buramagana ikifuzo cya komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG yasabye ububiligi kumwe mu bayobozi b'iryo shyaka Marcel Sebatware yatabwa muri yomba koherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Juste Bahunga perezida wa FDU inkingi aravuga ko ari ikifuzo kibabaje.
Bikaba biteye agahinda ishavu ahubwo biteye n'umujinya kugira ngo umuntu nka Marcel witangira bagenzi be arengera ikiremwa muntu ashaka ko haza ubuyobozi buhumuriza buri munyarwanda wese bamukurikirana bigeze hariya. Ikindi kandi
ibyo bamurega Kigali kuko yaragerageje kugira ngo imisige icyaha ibinyujije mu nama za gacaca, ariko rero byarabananiye kuko ari mu kwitariki ya 17 y'ukwa 9 mu 2009 ibyirego byose bavuze ko nta gaciro bifite. Ahubwo mwaka 2011 Interpol imukura ku liste y'abantu leta yari yaratanze ko hari abanyabyaha, kandi iyo ibikoze iharaporu igihugu cyareze urabona ko hashize imyaka 9. Ubuntu bavumbutse rero ntabwo ushobora kubona aho bivuyeretse ko byabiturutse ushaka kumuhembera kubera yuko ubu ngubu afite n'umwanya ukomeye muri opposition ku bashinzwe banyine n'amahanga mu cyaka rya FD Nkingi, akaba nawe ukuriye komisiyo ya diplomasi muri P5. Ukaba umva rero ko bihuje nanone byo kabare baherutse kuvuga, avuga ko abantu bamaze gukomera iburayi bafite akazi tuzi twiza ko bateye ikibazo Kigali. Naho ibyerekeye ko Ububiligi burimo gushaka ibimenyetso bikaza nkaho byashaka kuvuga yuko ko hari ikintu bafite gishya, ibyo ni ibintu byanditse mu binyamateka bya hariya cyari Libre Belgique, ariko rero nkakubwira yuko ko twebwe tumuzi ko ari umuntu w'inyangamugayo.
Justin Bahunga, perezida wa FDU Inkingi. Ubushinjacyaha bukuru bw'Ububiligi bwafunguye dosiye kuri Marcel Sebatware ndetse bushyiraho n'umucamanza uzakora iperereza. Mu itangazo umwunganira Maître Jean Flamme yashyize ahagaragara, yavuze ko ibyaha leta y'u Rwanda irega uwo yunganira ari ibihimbano, akavuga ko ibyaha bya jenoside n'iterabwoba bakekwaho bigamije kumuharabika. Dore icyo umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNRG Jean Damascene Bizimana bivugaho.
Kubirebana n'umwavoka we Maître Flamme Jean, ibyavuga ntabwo bidutunguye kuko Maître Jean Flamme no mu rubanza rumaze iminsi rubera mu Bubiligi rwa Fabien Eretse niwe wamwunganiraga, yafashe umurongo weruye wo ku fobya jenoside yakorewe abatutsi ayihakana. Ni nabyo rero akomeje, abantu nk'abo ngabo turabamenyereye. Icy'ingenzi ni ukutita ku byo bavuga kuko ukuri kuri kurahari. Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe ishyirwa mu bikorwa, abayiteguye bamwe bakurikiranwe n'ubutabera kuva ku butabera mpuzamahanga, ubutabera bw'ibihugu, ubutabera bw'u Rwanda. Icyaha cyemezwa n'imiryango mpuzamahanga ibifitiye ububasha. Maître Jean Flamme rero n'abandi bahuje ibitekerezo kubihakana ntacyo bihindura. Ashobora kuburanira umukiriya we, ariko ntashobora kuburanira umukiriya we ahakana icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi cyemejwe nk'ihame mpuzamahanga ndakuka ridashobora kugirwaho impaka. Niko byemejwe mu rubanza rwa Karemera rwabereye Karemera Edouard rwabereye Arusha ku itariki 16 z'ukwa mu kwezi kwa gatandatu 2006. Icyo gihe rero kuva icyo cyaha cyarabaye ihame mpuzamahanga, kugihakana ni ibintu bidashoboka. Maître Jean Flamme nibwira ko yafashe intwaro izamugora igihe cyose.
Nibutse ko Marcel Sebatware yari umuyobozi mukuru w'uruganda rukora sima mu Rwanda Simerwa mu yahoze ari komine Bugarama mu karere ka Rusizi, akaba ari umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka FDU Inkingi riri mu mpuzamashyaka ya P5 leta y'u Rwanda ivuga ko ari udutsiko tw'iterabwoba. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Urakoze Venuste kuri iyo nkuru. Mu Burundi umugwi mushasha w'abahinga batohoza ku vyaha bikogwa mu gihugu Initiative pour les droits humains au Burundi wasohoye cegeranyo cawo ca mbere kuri uyu wa kabiri. Uwo mugwi wemeza ko amabi yabandanije gukogwa mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka uheze w'2019, nyamara kubo hakoreshwa amayeri yo kunyegeza ivyaha ku buryo bigoye cyane gukora amatohoza meza. Ivyaha ugaruka ko n'ubwicanyi, ukuboreza igufa abantu no kubanyuruza hamwe no kubafungira ubusa. Eroje wirikaneza dufite ibindi kuri inkuru.
Ijwi rya Amerika rimaze kubona iyo raporo y'impapuro 196 ryabajije Kagnate Sakian, umwe mu bayanditse icyatumye hashingwa uyu mugwi mushasha IDHB ku Burundi.
Nous avons constaté que la situation des droits humains au Burundi continue d'être grave depuis le début de la crise qui a commencé en 2015, mais qu'au niveau international,
agira ati twasanze ibijanye n'agateka kazina muntu bikomeza kunyuka mu Burundi kuva hadutse indyane mu 2015, ariko ku rwego mpuzamakungu abantu ntibabinezwe mbere n'itanga zamakuru risani ryarambiwe kandi ibintu birajishinga twashatse gukangurira abantu kubiba mu Burundi cyane cyane mu gihe himirije amatora kandi twiyemeje gukora amatohoza yimbitse atari mu ntumbero gusa y'ukwerekana mabi kanuna korwa ahubwo n'ukwerekana kandi umwidondoro w'abari nyuma y'ayo mabi ayo mabi wa mukenyezi yahoza mushakashatsi wa Human Rights Watch ku Burundi n'u Rwanda aratanga imigwi imwe
plus ou moins secret et clandestin dans certaines parties du pays notamment dans la province de Muyinga il y a des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir les Imbonerakure qui ont secrètement tué des personnes dans d'autres
n'ibintu n'ubu bikire mu rufuri nibanga rikomeye mu duce tumwe twigihugu cyane cyane mu ntara ya Muyinga hari bamwe rwabo bimbonera kure b'umugambo uri ku butegetsi bisha abantu muzindi ntara babazanaho mu bibanza kubahambaho rimwe rimwe mu tuburi tuzwi ibyo byarabaye mu 2019 ari mu 2018 ituze umwidondoro wabishwe n'uburyo bishwemo ariko amakuru twaronze nuko abishwe bari mu batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi abakora mabi kwisonga haza imbonera kure zikingirwa ikibaba hamwe hamwe n'abajejwe intwaro n'abanywanyi bakomeye cyane muri CNDD-FDD ariko n'abategetsi ba leta bafise uruhara muri ayo mabi bikabonekera kudahana kwimitswe mu Burundi ni hake rwose abakoze amabi bashengejwe mu butungane
et ça se remarque notamment par l'impunité qui prévaut au Burundi il y a très de cas où les auteurs des violations des droits humains sont traduits en justice
tetsaki nawakoranye bemeza ko mwaka uheze abanywanyi b'umugambwe senere utavuganwa n'ubutegetsi bishwe abandi barangazwa bafungirwa ubusa canke baburirwa irengero barakubitwa barakomeretswa mu gihe ingoro 40 z'uwo mugambwe zabomowe canke zizaturirwa ibiri muri iyi raporo ntibitangaza leta Gaston Sindimwo icegera cya mbere cya president Nkunziza
iki kiringo tugize ni kiringo cyaranzwe n'amaraporo menshi gusumba ibiringo byose twagize kandi amaraporo yamye avuga uko uno munsi twegeje amatora umwami mvuga ibihuha bivugwa n'amaraporo azacukime n'ibihuha kugira ngo ahungabanye abarundi abarundi burema na raporo nimwe izotuma abarundi basubira inyuma mu mugambi wo gusubiza abarundi hamwe bose nibaza yuko maraporo ni raporo ije kongera mu zindi raporo twebwe naje twivuga ku mugabo tukomenya ko uno munsi mu mahoro n'umutekano ari mu gihugu cyacu tuyakesha ukuba ukunga ubumwe kw'abarundi bose nibaza ko nuko twabifata bamye babivuga kandi bazokoma bivuga nta kintu tuzokora bazoshima nicyo gituma kibwe turabe ivyacu no barabe ivyabo
muri dash bariko ntibarabe ivyabo gusa n'imigwi y'abagwanyi gwanya leta ya Burundi bayigarutse ko muri iyo raporo yabo
effectivement dans le passé même le passé récent 2018 par exemple certains groupes armés d'opposition ont commis de graves exactions au Burundi
n'impamo muri kahise n'akahase mu 2019 niba leta ishaka kunagura ishusho y'Uburundi mu makungu hari ibikorwa biboneka ishobora gutangura nko guhagarika ayo mabi igafata ibyemezo biboneka mu kurondera abayagirizwa maze bagakubitwa intahe mu gahanga niko agira Eroje Urika neza Ijwi rya Amerika
That is with America Washington DC mu Burundi kandi abazi umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi aherutse gutorwa kugira aza userukire mu matora yimirije bavuga ko ari umugabo wishigwa rimenetse umuntu akunda ibiganiro kandi nk'umugabo adatamikwa ijambo. Bamwe babona ko ivyo bizotuma Evariste Ndayishimiye agarura ituze mu gihugu, abandi nabo bagashingira umwizero ku bahanuzi azogira. Pierre Claver Niyonkuru adufite ibindi kuri inkuru.
Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akaba umugabo w'imyaka 52 yavukiye muri komine Giheta intara ya Gitega. Iyo ntara iheruka kugirwa umugwa mukuru w'igihugu ni nayo yatorewemo kuzoserukira umugambwe wiwe mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Umwe mu bahoze ku rugamba ari kumwe na Ndayishimiye yabwiye Ijwi rya Amerika kuwo bahoze batazira Neva yatanguye guhabwa amabanga ahambaye bakiri mu ishamba. Yagize ati yari nk'umuhanuzwa jambo mu by'amategeko kuko ni nayo yize muri kaminuza y'u Burundi imbere y'uko acira hagati ibyigwa byiwe. Uwo yongera ko Ndayishimiye yamye ari somambike wa Perezida Nkurunziza. Ubundi nawe bazinanye mu mugambwe imbere y'uko ahunga igihugu. Yagize ati Ndayishimiye n'umugabo adatamwe ku ijambo n'inshigwa rimenetse ica shatse aragishika ko uko biri kose gusa arakunda n'ibiganiro. Ubundi muhumure nawe ati burya umwamagigwa n'abagabo. Ndayishimiye ahanuwe neza azobugura igihugu yamara niyagira abahanuzi babi nta nkeka azohindura bike. Abenshi bavuga ko Ndayishimiye avuga amajambo menshi kandi mabi atuka makungu. Akana karuro kamwe twibukijwe hari mu ntara ya Rumonge.
Ububirigi nibwo bwazanye umuco w'ubwicanyi na cyane cyane uhereye ku basi bose, hanyuma barundi tubimeheza ububirigi buce bubona kuza kudutwara. N'ubu nibyo buguma burundi.
Kuri ico kibazo c'imigenderanire nyene abazi Ndayishimiye bavuga ko ivyo yabivuga kugira ngo yikundwa akaze ku butegetsi yamara ko ari kimwe mu bintu azo kwihutira gukosora. Bafatira ko nk'akarere kamuzi kuko ari mu basinye amasezerano yo guhagarika intambara yahagarariwe n'akarere Uburundi burimo, arazwi agendera ibihugu nka Tanzania, Uganda, Congo, Ubushinwa n'ibindi. Uwabaye umutegetsi wo mu mugambwe Iprona wewe yizeye impinduka. Yagize ati igihe cyose amaraso mashasha yamazana impinduka mbi canke nziza, ariko kenshi zama ari impinduka nziza. Ndayishimiye nta madosiye y'ubwicanyi n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta menshi avugwamo. Ibi n'amashirahamwe yigenga arabimuziko ni naho bashingira umwizero wabo. Maitre Janje Bigirimana atwara umuhare witwa ibintu bihinduke turuno la page mu gifaransa igisata cyo mu Burundi.
Nta n'umuntu yo mwitega ku bintu bihambaye cyane mu France byo bita changement profond. Mugabo hari ibintu twibaza bisanzwe cyane bishoboka nko guhagarika ubwicanyi uko buza bumeze kose, guhagarika abantu bica abandi babahora ubusa, guhagarika abantu bafunga abandi babahora ubusa, guhagarika ibintu by'abantu banyuruzwa. Ibyo nk'umukuru w'igihugu ni ibintu bishoboka cyane, naho atoshika ku rugero ashobora guhana abagiye barakorera amahano abarundi, naho atoshika ku gihe mu Burundi haboneka ukurisha nk'ubutungane ku bantu bose bakuriye ibyaha.
Abazi umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi mbere bavuga ko atana amatungo y'umurengera afise nk'uko biri ku bandi bategetsi. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 uwo yateye umukono ku rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu wiyamiriza ubunyonyezi bw'imiliyoni y'amadolari ya Amerika yava mu basirikare bagiye gucungira amahoro n'umutekano muri Somalia. Mu batungwa gatoke harimwo n'ibihangange mu basirikare n'abapolisi bavanye mu ishamba. Ku kibazo c'impunzi Evariste Ndayishimiye yamye azihamagarira gutahuka, yamara umwe mu gwaruka gwahunze avuga ko harimwo n'imvugo y'agahemo n'agakekezo kuko yavuga ko bahunze ubusa. Gusa ubu uwo akiri muto yeteze ko ari kema mu bibazo azo kwihutira.
Nibaza yuko akazi ka mbere afise nako guhumuriza abarundi muri rusange y'abari mu gihugu canke abahunze, akaka ububasha abanyagihugu bihaye bamwe bamwe bwo gutunga ibigwanisho bicira umuriro, bwo gusubirira inzego z'umutekano n'inzego z'ubutungane no gukubagura abantu. Icyo tumwiteze ko nukugura imiryango yo kuganira n'abandi barundi bahunze. Ikizoya gikurikira nukumvikana n'ibihugu bimwe bimwe byarabidufasha nk'ibihugu byo muri Europe, nta mukindi nacyo n'uganira n'ibindi bihugu dusanga duhana imbibe nka Congo, Rwanda na Tanzania, meme n'Ubugande. Hama ikindi cyanyuma umuntu amwiteze ko no gutezurira imfungwa za politiki.
Mu byerekeye intwaro Ndayishimiye yarabaye umushikiranganji w'intoro ya gati mu gihugu. umwe mu babaye abasoroshe cinyuma y'intambara ahari yakibigwanisho byinshi mu banyagihugu uwo yagize ati neva yatuganiriza neza akatwumviriza ararusha no gushikira ugiye kumushikiriza ijambo gusa abamwegereye bemeza ko wari umukenyuro wo gutwara Vitari Nshimirimana atwara urunani rw'amashami yigenga force amashami yigeze gutwarirwa mu bushikiranganje kwa Ndayishimiye avuga ko hamwe yotogwa yobwirizwa kwigobotora mu byara byabo muhanura gukora inabi
umuntu arashobora kwibaza ati bega none Evariste Ndayishimiye ibyo yavuga ibyo yakora ibyo yashigikira yoba yabikora kubera igitsure canke kugira ngo ntave mu bandi hanyuma rero kugira ngo ashobore kuba umurongozi w'igihugu cy'u Burundi gisubiye kuba igihugu hadutegereza kwibohora abohora Abarundi abohora uwo mugambwe bahere ku mvugo
ku bantu 12 baganiriye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika indwi bafise umwizero kuri Evariste Ndayishimiye babiri batereka tubiha umwanya abandi babiri nabo bemeje ko azokora nk'abahahora umwe atahubwa ibintu bishobora kunyuka Ndayishimiye abaye umukandida girindwi amaze kumenyekana ubundi mukambwe muri politike amaze kumenyekana ni Leonce Ngendakumana azoserukira umugambwe Sawanya Frodebo ubundi akirindiranywe gishika cinshi ashobora kuzohangana n'umugambwe uri ku butegetsi n'ubuzoserukira umugambwe Senel wa Gatogwasa kuva mu matora ya mbere yabaye mu Burundi rimwe gusa mu mwaka w'igihumbi 1993 ni ubutavuga rumwe na leta yatsinze amatora Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru reka no tugaruka hano muri Amerika aho uyu munsi aburanira President Trump muri Sena basoza ibisobanuro byabo ku byaha biri President Trump aregwa Thomas Kamirindi arakora ku munsi wabo wa kabiri wejo kuwa mbere
Ku munsi wabo wa mbere ejo bundi kuwa gatandatu abanyamategeko ba President Trump ntibavuze byinshi umwe mu bakuriye itsinda ryabo Pat Cipollone usanzwe ayobora abajyanama mu by'amategeko muri White House yafashe ijambo amasaha abiri avuga gusa ko nta cyaha President Trump yakoze kandi ko nta kimenyetso na kimwe gifatika abamushinja batanze cyakwemeza ko koko hari icyaha President Trump yaba yarakoze yasobanuriye Sena ko bazayereka neza bidasubirwaho ko President Trump ari umwere ejo kuwa mbere ku munsi wabo wa kabiri Kenneth Starr umwe mu baburanira President Trump yavuze ko abademokrat bagize impeachment intwaro ya politiki ati nishano kuko impeachment ni nk'intambara y'isubiranamo ry'abene igihugu nta kimariye igihugu usibye kugicamo kabiri gusa Star yari umushinjacyaha wihariye muri anketi zabyariye president Bill Clinton ikirego impeachment mu 1998 Sena yarakiburanishije birangira president Clinton abaye umwere hari mu kwa mbere 1999 Undi mubaburanira President Trump umunyamategeko Patrick Philbin yareze abademokrat ko batigeze bagerageza gushakisha ukuri koko kuri we bashaka gusa gukumira President Trump kugira ngo atazabatsinda mu matora yo mu kwezi kwa 11 gutaha Pam Bondi umunyamategeko wa gatatu yikomye Joe Biden n'umuhungu we Hunter Biden yavuze ko President Trump afite uburenganzira bwo gusaba Ukraine kubakoraho anketi kuko Hunter Biden yahembwe amadolari amamiliyoni na Burisma mu gihe ise Joe Biden yari vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Burisma ni ikigo gicukura kandi gicuruza umwuka w'ingufu gaz cyo muri Ukraine. Amerika ikirega na Ukraine muri rusange ko byamunzwe na ruswa. Hunter Biden yabaye mu nama y'ubuyobozi bwacyo kuva mu 2014 kugera mu 2019. Nta kimenyetso Bondi yahaye Sena cyakwerekana niba Hunter Biden na Sejo Biden baba barakuye indonke ya ruswa muri Burisma. Ahubwo yasobanuye ko President Trump yari afite ukuri ko guhagarika imfashanyo ya gisirikari yari igenewe Ukraine kuko yarahangayikishijwe n'uburyo imisoro ya rubanda rwa Amerika yakoreshwa muri Ukraine. Iyo mfashanyo rero iva mu misoro y'abaturage.
Urakoze Thomas Kamirindi kuri iyo nkuru aha rero niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dushimire engineer Nelson Lopez yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuwa Limaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye byahagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
nanje TM Ishimwe
mugire rero ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika
Mm-hmm.